mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe miganiro vya nogenekerezo rya 22 ukwezi kwa 9 muri 2018 hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndabaramukije, nongera ndayifuriza ikaze mu kiganiro muri isanga ngiye kuremesha. Igeniro muri isanga kigiye guca ku mirongo migufi ya shortwaves kubari muri Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu. Twizere ko weekend aho muri mwayitanguye kandi muriko muyihimbaza neza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwemenye rero yuko imisi yose ya gatandatu aho muri mu makartie atandukanye mu bihugu bitandukanye by'imigabane itandukanye mu makambi mu ntara aho muri hose mwa muri abatumire bacu. Ico mutubwira sikindi, muratubwira makuru bari ko aravugwa hiwanyu mukagaruka kuyo tutashoye kubatangariza yabayeho mubaye mwiboneye n'amaso yanyu. Turabaha kandi nakanye kugira ngo mushobore kugira ico mushikirije kuyo twabatangarije mu nzu turiko turasozera. Ikaze rero ni rwanyu aho muri kugira ngo mushobore gusangira ikiyago natwe muri kino kiganiro muri isanga. Akarimbo duhereye kuno munsi na karimbo kitwa Mavi karirimbwa na Social Mura. Tubipfurije rero ikaze na weekend nziza.
Nibukuri kwawe kwacengura umutima disindirimbira nuko ijwi ryawe ryabariyanga gumana nanjye niyo waba ufite aho kujya mbwira mutima nibyo nibwira mbwira umutima kumunda nanjye nyine oh nanjye nukuri sinza guhinduka oh yeah, sinzi uko nabisobanura c'est toi ma vie, mon ami, c'est chira. C'est toi ma vie, mon ami, c'est chira. Je ne suis pas un chute, nawe. Ndubwire inshuti zawe ko nzapfana nawe ngaho genda maze ubwire mama wawe kandi genda maze ubwire papa wawe mbwira mutima nibyo nibwira mbwira umutima kumunda nanjye nyine oh nanjye nukuri sinza guhinduka oh yeah, sinza uko nabisobanura
uwa mbere tufise ku murongo wa telefone ni César. César ikaze ku ijwi rya Amerika. César aga telefone kiwe ntidushoboye kukagumana. César uratwumva? César ntatwumva. Ari César uratwumva? Hari na Munyaneza ku yindi murongo wa telefone mu kurindira ko Cesar ashaka kutwumva. Munyaneza uri ku murongo wa telefone wura twumva. Yego, ikaze Munyaneza.
Hello?
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze ku ikaze ku ijwi rya
Amerika. Eh, guherereye he?
Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora.
Mu karere ka Bugesera haravugwa maki muri kano kanya gasezera ga Munyaneza.
Ngo?
Havugwa maki muri ako karere ka Bugesera uhererewemo.
Karere ka Bugesera ikivugwa nuko kwatangiye weekend neza.
Mhm.
Tugerageza gukora umuganda nk'urubyiruko rw'umwe hamwe muri club itwa ndu munyarwanda.
Mhm.
Twagerageje gukora umuganda twubakira utishoboye twumukira kanyuma k'igikoni
no
makuru akuba tukaba tunishimira none na radio yacu ariyo yanyijwe bya Amerika.
Eh, ego nuko none uno munsi ga Munyaneza hari amakuru dufitiye yavuze mu karere ka Bugesera tutashoboye kumenya hari cyo ufise uvuga ko yatandukanye twagutangarije.
Amakuru mfite mutabashe kumenya mu karere ka Bugesera.
Mm.
Uko hatangijwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame.
Mm-hmm.
Hatangijwe kubaka stade y'umupira w'amaguru Perezida yemereye Abanyabugesera. Imirimo yo kuyubaka ikaba irimbanyije ku buryo mu mwaka umwe iraba yuzuye stade. Stade ifite ubushobozi bwo kwakira kugera kuri 60.
Hama iyo stade akazina izohabwa karamaze kumenyekana ga Munyaneza.
Ngo?
Izina rizohabwa iyo stade uko izokwitwa biramaze kumenyekana.
Ntabwo biramenyekana ariko iracyuwe nibwo itangiye kubakwa mu minsi ishize niho hatangiye kubakwa stade. Aho bugeze ikinira ni stade itangiye kubakwa. Kandi nashaka kubashimira ku makuru mutugezaho kuko kandi tuyumva ku yandi maradiyo tuyumva ku ijwi rya Amerika cyane kuko andi maradiyo usanga urugero atinya kuvuga amakuru. Ndikadutse kumvira radio yanyu anariyo yacu kugira ngo twumve amakuru agezeho kuko ni radio ivuga ukuri kavuga amakuru y'ukuri dahisha ibitagira ubwoba bwo gutanga amakuru.
Urakoze cyane rwose tuzokomerezaho Munyaneza. Ubwire umunsi mwiza hama tunashimire n'amenyesha amakuru bacu batandukanye bari mu mihinga itandukanye kuko bakora ibishoboka kugira ngo iyo nyota yanyuma mufise ku makuru avugwa irya nino ishobore kuhera hama mushobore kuyaronka. Urakoze cyane Munyaneza.
Turabashimira Imana ibaho umugisha.
Turawakiriye. Cesar yagarutse ku murongo wa telefone. Cesar. Aga telefone kawe kari katwankiye uherereye gaseza.
Nerere ndi muri Tanzania mu nkambi y'impunzi aho bitwa Mutenderi.
Mutenderi haravugwa amakuru mu ikambi ya Mutenderi Tanzania gaseza.
Amakuru avuga Mutenderi no ku mpunzi zifashe nabi cyane. Azivuga no gusohoka kandi nyene kose.
Ntakirahinduka ugeranije nibyo twari twarumvise mu minsi yaheraho nk'utuzu tudandayizwamo imitsi tudatwarugawe baratubwiye uko nk'abagwayi batwagwa ku makorofani. Ntakirahinduka.
Aya ntakirahinduka rwose nta na gice kirahinduka kubera ntawe usohoke nkame ngo ajye no kurankora n'utuntu amasoko yarugawe abantu batera bahunguka nyene nabo bajya za Uganda za Kenya nyene.
Mhm.
Wo moka kandi bagenda mu joro bagufashe bataba baguta mu magereza naje ntuka magereza mbere ndetse
polisana none gaseza hari kiriko kirakogwa ku rwego rw'igihugu nk'abajeje amakambi canke RCR ndetse no kubarongozi ba Tanzania kugira ngo ico kibazo kidindiye mu mpunzi z'abarundi gihebe gitorega umuti.
Huko natwe natwe tubona ariko baradukorera kuko nanya mareta ya Tanzania nyene nyimbo mbona ngo ariko baradukindiza nyene adushira mu gashe nyene atubwira ngo nitutaye ku ngufu nyene ngo tuguye mwaka gashe nyene k'inkambi ya Mutenderi ntizisohoke n'inkambi ngo tujye kurondera n'isogoro zo kurya.
Hanyuma hariho amakuru ejo yiri waracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yuko hariho nk'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'ujeje intwaro hagati y'igihugu cya Tanzania bo babaragendeye impunzi za nduta. Ayo makuru harayo mwamenye ngaho Mutenderi?
Ayo ntawe twamenye kuko bimwe baranabiduhisha kugira ngo tujye turabona ngo niko biragenda ngaha nyine mu gihugu.
Nuko no kwihangana nta kindi ijuru ry'Amerika rishobora kubabwira atari kubihanganisha mu kurindira yuko ubuzima babera bwiza gusumba.
yego murakoze
urakoze cyane ubwire umutsi mwiza ngaho Tanzania muri Mtenderi César
yego mubandanye mukwibaza rero ngaho mu murongo natwe
urakoze cyane impunzi zose z'abarundi ziri ngaho Mtenderi umutsi ijuru rya Amerika rabafise ku mutima
ariko kwe murakoze gose
murakoze cyane ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Didier Ninahazwi ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu nta mutumire muwa mufisa ahubwo mwebwe mutubera abatumira ho muherereye hatandukanye mukatubwira makuru ariko aravugwa mu icungararo yaho muri ayo mwiboneye tutashobye kubatangariza muranagiye ico muvuga kuyo twabashikirije biciye kwamenyesha makuru bacu batandukanye bari mu mihingo y'isi itandukanye ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu
Oh nanje no kuri sinza guhinduka Oh yeah sinza uko nabisobanura C'est toi ma vie mon ami c'est chez là C'est toi ma vie mon ami c'est chez là Gendo bwira inshuti zawe ko nzabana nawe Gendo bwira inshuti zawe ko nzapfana nawe Ngaho genda mazubwire mama wawe Kandi genda mazubwire papa wawe Ngira mutima nibyo nibwira Ngira mutima Onaje no kuri sinza guhinduka Oya eh sinza uko nabisobanura C'est toi ma vie mon ami c'est chéra C'est toi ma vie mon ami c'est chéra
Ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku bakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi amatelefone ariko arasa nk'ayatugora ariko muhinga bw'ivyuma turabandanya tugerageza nkino ya Armand iraciye muri kace tubandanya n'abandi Armand aho uherereye hamikaze ku ijuru rya Amerika uherereye ga Armand hama na makuru tuzaniye canke n'ivyumviro kuyo twagushikirije duga kwijambo
namwe nyene hanyuma ndashaka kuvuga ku cegeranyo cya cegeranyo cyarumi
Arma urashobora kududza ijwi muhinga bw'ivyuma bariko barambira ko ijwi ryawe ribashikira ribigoranye bisigura ko namari ko barumva ijwi rya Amerika bica bigenda gucyo nyene
ndiko ndavuga nti
sabwe
uranyumva
ego turakumva neza
ndavuga kuri kiriya cegeranyo cy'agatakaza umuntu Charoni
ego
bereke i Burundi by'ukuri iriya nyifato twebwanyege gwa Burundi twarayigaye cyane uriya nyakoba tabo abudara iyo nyifato no kuri baba baragize ntabwo ariyo
inyifato
inyifato y'umuganga bariya ziriya ntumwa za Roni zagateka kazi na muntu mu Burundi kuri baravuze yuko agateka kazi na muntu kayo karahungabana kandi abari ko baragahungabanya bahazwi barana bavuze ugiye kujya mu mono bishukuri mbega ziya mbona kurezwa diko ziratumwa nande ziko zirahotera umwe n'igihugu murabyimuka namwe n'ibyo musafu muzi hari abantu bari kubaritwa za Kayanga ya munyagihishwe mu Kayanga n'umugore we bagatwara ikizi umutwe bakawutisha mu Rwanda kugira ngo bavuge ko igihugu Rwanda iki cya bari abicanye ari baturutse natwe turabizi neko kije ko ni ndu sambwe twose ukuri irababaje cyane n'abantu bari ko barafatwa nk'ubu murabibuka arabasirikare bari gufatwa n'ubwo tazwi irengero yafatwa ingozi n'ubwo afatwa umusaga w'Imana yarakinze baramutorotiye wewe ngira ngo bagenzi barashoye uraho matre ukuri birababaje abantu bari ko baranyuruzwa mvuga bakavuga ngo umutekano wahari mu gihugu ni kuba mwinshi makuru ndetse mu Burundi turabibona babona aho turi ko turaca abantu barafuga barakubitwa bakubitwa n'imbonerakure none ga mvuga bashobora kuba umutekano ngo bahari nta mutekano
Ahma tugarutse kuri ico cegeranyo nyene mu makuru ya saa 12 ruze kuba hafi kugira ngo uyumvirize ariko mbaye ndaca ku masonga hari imyerekano yabaye mu gisagara ca Bujumbura ahama rero bamwe mu bagize amashirahamwe avuga ko yigenga harimo nka Foricon F basavye yuko ahubwo leta y'Uburundi haguteba kuri ivyo vyegeranyo bovavanura n'akanama ka ONU kajeje ivy'agateka kazi na muntu Burundi ico ciyumviro ca Foricon F urakivuga kwiki
ico ciyumviro ko iyo iyo shira hamwe gigamire leta y'Uburundi iyo yo ntibitangaje nuko bavuye mu ishyamwe mvuza makungu n'ukuri ngingo naho bo bari ko naho nibyo nagamagaruka ku iyo myerekano bagiye n'ukuri si kimo muti aho bari gusaba bagabari gusaba kumvikana bakaza bagatohoza bari kumwe kugira ngo ibyo bari kubavuga ko nimba ari gitarizo bagahabona kuko ngo bagira ibyo turabizi abantu bari kwatumwa na leta y'u Burundi turabizi nyako bamije amako se turabizi turabaru turaduzenge turazi ibivugwa mu gihugu turaduhura n'abantu bamwe turabizi ibi na mireza ya rumitsa abanyagihugu dasigamireza n'ayo mashirahamwe yigamireza none ubu ndakubwira nka ibi iryo shyamwe ibintu bya urukomo gihe cyagiyemo cyarimo
ni kubwawe none aho kugwiki ku mpande zose ga Armand
kubwanje leta y'u Burundi nireke kwiki ni yegerere ikiramwe mpuza ko ngo ni by'agateka kazi na muntu bumvikane kugira ngo barekure bajye bashinga baho ni baze gutohoza nimba ufite icyaha cyagire niba utakicanaho yezwe hama tubone Burundi
Urakoze cyane gose ku ivyo vyumviro vya ugira umunsi mwiza.
Yego nawe murakoze.
Murakoze cyane gose duceye ku masonga rero ivyo nkuru n'ukamwe mu mashirahamwe yavuga ko adakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi yatunganije imyerekano kuno wa gatandatu hasaba leta gukura igihugu c'u Burundi mu kanama ka ONU kajeje vy'agateka kazi na muntu. Amwe muri ayo mashirahamwe abona ko u Burundi bukwiye kuvanamwe akarenge ni nka Foricon F turaza kubigarukako. Ariko ku ruhande rw'ishirahamwe On Europe ryoryo babona rijeje gukurikirana ivy'amatora babona ko ahubwo leta na ONU bokumvikana n'ibiro vya ONU vyugawe mu Burundi bigasubira kugurugwa aho tuvuga ivyo gutohoza no kuvyerekeye ivyo vyagateka kazi na muntu nyene turaza kwigaruka ko mu makuru yacu y'igihe c'isaha 12 muze kuba hafi ya maradio yanyu. Turafise Gerard nawe nyene ku murongo wa telefone. Gerard Ricard
ego murakoze
uherereye
Bujumbura
kuduga ku ijambo
ego ikimbiro cy'uwanjye nk'uko uyu abwe ku murongo bisa yuko mushyize nk'icyo kuderekeye kijya cyegeranyo cyawe ntigeruka gusohoka biradutangaza cyane kubona leta kwene yahasohotse icyegeranyo leta iki ciyamiriza kandi abahinga ba ONU bari gutohoza bisabwe na leta leta ikabihakana mugabo hagira igisohotse kigacya kirangiza guca igihakana biradutangaza cyane kuko turazi kwena abantu bagumye banyuruzwa abandi bicwa batogura isika hirya no hino biradusiga ubwenge mu bisanzwe kuko ndavye yenda kuwa gatanu kubona umusirikare w'igihugu anyuruzwa n'abandi basirikare nkabo kumusaga ahantu kujya kabiri atabuze irengero kabisa umva biragoye n'umunsi naho igipolisi nyine kikagwana n'abanyagihugu bari kwisatira amatafarano mu kizingo
ivyo vyabirehe wavyiboneka Gerard
ariko kizingo muri kanyucha
ba ariko bagwana bapfa iki bariko bararwana bapfiki
abatatura amatafari aba pota kaje kwa mutsa akabata n'amashoro
baba buriziki basigura ko baba buriziki ga Gerard
yena nageze ko hashika sanga abantu bashengereye kuko ari abari bakomeretse icyo matangwe gupfu bwa mbere n'icyo ntashobora gutoza neza mugabo birabanje kubona umuje umutekano niwe acya arafumye ngiho birabanje kabisa ni nayo mpamvu rero dusaba yuko ahubwo babandanya bagize agateka kazi na muntu bakabandanya kugira ngo na kandi na leta ikikebuka nuko leta nuko twese turi leta turaba abantu bahubwo n'akagwi
agiye
kwagize leta. Ego, yetimbira cyane
n'insuro. Urakoze cyane gose Gerard kugira umunsi mwiza nawe ngaho mu gihugu cy'u Burundi.
Ego.
Ejo gye America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu twatumiye mwe mutwumviriza abakunzi b'ijo rya America mushikirize ivyumviro bitandukanye ku makuru twabatangarije muri nondwi buca dusozera ariko kandi muratubwire naye ariko araba iwanyu aho mubaye mu ntara zitandukanye mu makarti atandukanye mu bisagara by'ibihugu bitandukanye twese na Silas aho herere hamikazi
ngemberereye ibuhovu ni mu murenge wa Nyamyumba
aho
ariko nakabusha
ego duge ku ijambo Silas nduka kwijamba
nge amakuru ari kuvugwa hano mu murenge wa Nyamyumba kagari ka Busoro kebwe nakiri ko bavugwa gusa byo mwaka ya cyumweru gishize hari umugabo waje kuba yasanga undi akora muri ano yarakora inkironda aza kwa musanga bari gukimbirana aza ariko uwo mugabo wese bamujyana ubuyobozi bwese buhagera bamushyikiriza polisi umukuru w'umudugudu yaraje bamujyana kuri polisi n'uw'akagari yarahari aravuga baramujyana ubu ngubu ari gukurikiranwa n'inzego z'ibanze za polisi
urakoze cyane Silas ugira umunsi mwiza
sawa na mugira umunsi mwiza
yego turabandanya n'ikiganiro muri isanga
Nyere kante veria Garagaza kumunda Execute what you say Bivane mu magambo bishire mu bikorwa Niba kokumunda If you got love Show it And I love you. You love me, you got to show me. Talk, say, no.
Oh, yeah.
I love you, isn't I love you?
No.
You love me, you got to show me.
Yeah.
Do,
show.
Yeah. I gotta gaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishire mu bikorwa niba kokunkunda I gotta 'cause I come home.
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tose kandi na Desire ku murongo wa telefone. Desire ikaze.
Ego ndabara mu kije ku Ijugi Amerika.
Ego natwe turakuramukije. Uherere hega Desire.
Ndi ibujumbura mu Burundi.
Duga ku ijambo.
Ego nagomba kuvuga ku bijyanye na n'umushinga mateka Fabien Bansigyane no. Alo.
Oui, turakumva Désiré.
Ego nagomba kumushyigikira ku cyumviro yashikanye nyene imbona amashinga amateka. Kuko n'abarundi bake bashobora kubikora. Ego nkaba nashaka no kumutera intege kuko n'ibintu bikora abantu bake mu kino gihe. Urabona kandi radio d'office dushobora kumviriza abatari bake. Ego
nkutazi Fabien mushinga mateka Fabien Manchigani no nivyo yavuze uducira ku masonga uca ku masonga bakumva kugira ngo bamenye ivyo kuravugaga Désiré.
Ego nashaka kuvuga ku bintu bimwe yagarutse ko akerekana ko nk'abantu bamwe bagenda baranyuruzwa bakabura irengero. Ego ugasanga abo bantu baratwagwa ku munsi ukumva naka yatwa ariko gusubira kumubona iyo yagi ibyo navyo tukama tubibona nyina akenshi turabibona nyine ngaha muri kino gihugu cyacu. Ego nizo nagomba kuvuga abantu nkabo nuko zatuba batera intege.
Urakoze cyane gose Désiré ngaho mu gihugu cy'u Burundi nkuko abice ku masonga Désiré mushinga mateka Fabien Banchiganino yatowe mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi aho abashikiranganje batatu barimo wagateka kazi na muntu n'umutekano bari batumiwe ni na mashinga mateka kugira ngo bishwe ku bibazo bitandukanye. Fabien Banchiganino yaragarutse ku byari mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bajeje gutohoza ku bwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu 2015. Yarashikirije amakenga avuga ati nyabuna hakwanke ivyo vyegeranyo ni mukorere kuri ayo makuru atanga n'urutonde umushikiranganje ubutungane Aimé Laurentine Kanyana Haizimisi amusaba gutanga muri iyo nama shinga mateka amusabye gutanga ivyemezo hama Fabien Banchiganino atanga amazina avuga abapfunzwe bazira ivyumviro vyabo bitandukanye gutyo abatari bake bavuga ati umutekano wiwe ushobora kubangamira umwanya n'umwanya kuko ayo majambo yavuze kubwa bamwe n'abandi babona umenga ntiyarubahutse kubahuka nibo babivuze bamwe n'abandi bavuga ati n'amajambo aremereye buke na buke kuko ataryoheye ugutwi kwabo bashikiranganje. Rugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda iganiyo ni muri sanga.
Still enough time to figure out how to change my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bosco nawe araje ku murongo wa telefone. Bosco ikaze.
Yego mwireho.
Ego aho uherereye Bosco?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Duga ku ijambo.
Mbere na mbere mbanje gushimira ibiganiro mutugezeho.
Murakoze cyane.
Ibiganiro byiza kandi byubaka kubeshyuza kubaka. Kandi bikarema agatima ku bantu bamwe na bamwe baba badafite ibyo basobanukiweho, iyo bamaze kubisobanukirwa hari ibyo banyurwa bagashima, kubera ko se bataramenya amakuru yanyu hari ibyo batari kumva bidasobanutse bikabatera guhagarara, ariko iyo bamaze kuyatangaza basigara banezerewe.
Yego.
Gusa nanjye amakuru ngira ngo mvugeho yatambutse mu iki cyumweru. Amakuru y'ifungurwa rya Kizito Mihigo na ya mudamu Ntuza
Victoire Ingabire.
Yitwara Ingabire. Ifungurwa ryabo twaryakiriye, ifungurwa ryabo twaryakiriye neza cyane. Ikibazo wenda kitadushimishije nyuma yaho neza ni nk'ijambo ryo kumvikanisha ko bashobora gusubira, umugore ashobora kongera gusubizwa muri gereza. Ariko burya Pierre umubyeyi yatanze imbabazi yabaga yazitanze, ariko kuyisubiraho byo byabaga bidakwiriye. Muri demokarasi gushyikiriza icyiyumviro ntabwo byakagombye gutera impungenge umuntu aho yaba ari hose mu gihe cyubaka. Kandi burya ibitekerezo byose ntabwo byakagombye kuba bimwe, bigomba kuba bifite ubudasa kugira ngo birusheho guhurizwa hamwe habe n'icyakubaka. Numvise icyo bashingiraho ari ukuvuga ngo ntabwo yemera ko yasabye imbabazi. Kandi we yavuga ati njye imbabazi narazisabye, ariko nsaba imbabazi zo kugira ngo mfungure, ariko nta byaha nakoze nasabye. Kandi nta n'ikindi kimenyetso kigaragaza ko uwo nyine hari ukundi kuntu yasabye imbabazi kurenza uko bisobanura ngo wenda nabyo umuntu abigenderayo amubaze impamvu wenda abihakana. Ibyo rero uburyo umuntu afite ibyo yemera kandi hakaba hari n'abandi nabo bafunguranywe nawe nabo batagize n'ibyaha bemera, ntabwo ari ngombwa ngo afatwe nk'umuntu wafunguwe yemeye, kandi hari n'abandi bafunguwe batemeye. Uko bubera babariwe nabo niko yakomeza kujyanwa mu gikundi cye agahabwa umutekano n'amahoro. Nk'uko ibintu bimeze kuriya nko muri uru Rwanda rwacu, abantu bakumva ijambo nka ririya bwo bari bivuzeho bufite ibyago ubonetse wese arakubahuka, byarisa bituma wa muntu agira umutekano muke ku buryo buba buteye nk'agahinda.
Urakoze cyane rwose Bosco, ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ugira umunsi mwiza nawe. We
namwe murakoze kuba muduhaye aka kanya, mukomeze kugira akazi keza n'imirimo myiza mu kazi mukora.
Urakoze cyane rwose. Turase kandi na Fredy kundi murongo wa telefone. Fredy Cards.
Yego, ndabuka cyane rwose.
Uherere hega Fredy?
Ndi Bujumbura. Neza neza mpagaze mu Carama.
Mu Carama hama na makuru tuzaniye canke n'ivyumviro kuye twagushikirije.
Ujyambere nabaza gushimira ijwi rya Amerika n'abakozi bayo. Hanyuma nkasa mwavuga ku cyumviro kiza mwadushikije kirya Kizito Mihigo. Kurya munsi nari umutumire nashikije cyumviro cy'iwanje. Jewe ikintu nashaka guterera, nashaka yuko mworaba ko ntugari mu guti ikiganiro nk'iki yinya kugira ngo abantu bose bazarashikirwa.
Ushaka kuvuga iki? Kuko ikiganiro cyo kirahari ni muri Isanga, ntitutahuye neza icyo saba Fredy.
Nashaka kuvuga yuko mwokongeza nk'amasaha kugira ngo muzemo babashe kuvugisha abantu benshi cyane, ku buryo nk'umundwi byo kuvugisha nk'abantu nka 10 cyangwa 20 bikunze.
Mundwi?
Yego.
Yego, ngira ngo nikora udakurikirana ubundi muri Isanga n'isaha yose, hama turagerageza abashobotse bose tukabahamagara, hari igihe duhamagara 15-20 kongereza umwanya mwabaye benshi mukomeje kubisaba, ariko isaha basanze ikwiriye.
Ego isa yakwiriye gusa bo nibaza ko gutantegereye neza nashatse kuvuga. Bajye abantu muvuga ati n'umutwe watumiye dufite mutumire kanaka nk'akore nk'urya Kizito Mihigo ati n'umutwe watumiye mutumire kanaka. Ubonako ku munsi bifata umuntu umwe nta kuntu mwokongereza ku munsi wadufite 2 kugira ngo abantu afungwane n'abantu benshi rwose, abantu bava mu ngo n'abantu benshi rwose cyangwa bose bashikirwa ari benshi. nicyo cyumviro cyanjye nari mfite.
Urakoze. Ubundi aga Freddy nkiyari ikiganiro kicega impande zibiri izo mpande zibiri muraziroga ariko nko kuvya mihigo twari twibanze abakoze ikiganiro bari bibanze gose gushaka kumenya uko amerewe ubu umva nta wundi twari kumuhuzana urakoze cyane gose Freddy ugire umutsi mwiza
ego naje ndabashimiye cyane gose kandi nipfuje yuko muzo muranye kora keshi mu kiganiro nk'ikinyo ntatandagira icyo nshikirije kandi
ndabukoze cyane gose ugire umutsi mwiza Freddy ngaho ibujumbura mu Burundi hariho na Damien kundi murongo wa telefone Damien ikaze
ego
eh uherereye
cyo ndi hano muri leta zunze ubumwe za America
muya here taneza na neza
muri Ohio
havugwa makinga Ohio gadamia
ah muri Ohio ndabona hameze neza mbona barundi bose tura aha nk'abakongomane kandi bibuka byose biri hano byo muri Africa
abarundi muri benshi
abarundi turi yo benshi hita no hino ni benshi abarundi mikigiro
muharuga nko muri banga
eko badushika hafi n'ibihumbi nka 30 cyangwa birenga
yego nuko rero hari amakuru tuzaniye cyangwa hari ivyumvira ufise kuyo twatangaje muri no ndwituca buca dusozera
yego no kuba pale ndi chipu ducanze cyumviro yo kumva kumviriza ibintu byose kuri radio burya mukora ibikorwa bikomeye cyane ona murakunda guhuza abanyepolitike b'u Burundi mukabaganiriza bakavuga nabo nyene nabyo nk'abo banyagihugu bavuze imbere yanjye bavuga nk'abantu birirwa barafatwa bakanyurutwa urabona ubwo Burundi bufite ikibazo gikomeye cyane kandi bugira ati tugihere sivuga uko yo ndabye jewe ko ndashikana imyaka 60 jewe ndahunga 72 ariko umuntu hari uyu sinzi iby'abantu bahunga 72 jeho nari nkiri muto nayo myaka 15 bari abantu benshi cyane abo bantu mengo kaba yakamitiro n'ingoma yo bavuga impunzi bo ntibabuvwa
ushaka kuvuga iki ko
kuvuga rero ikibazo gikunda kuza kw'abantu bahunze 2015 ndabona nibo bantu batera ikibazo nibyo bintu amakungu yose araba cyane
niko ari ni kuko ngira ngo ari zo mpunzi ariyo ico twikitsa mu rurimi rw'igifaransa crise iherutse
ni iherutse kweli kandi nayo yari ije nabi iyo ndabye rero icyo kibazo gituma gikomeye cyane nawe ndibaza urazi kahise ku Burundi urabizi byinshi nibyo mbere uranabindi ushaka ko waciye mu ishuri cyane
ne duga kwijamba
jambo ugomba kuvuga rero ni urabona aba bantu bahunze 2015 abari bo cyane barimo abanyepolitike benshi bakababona bajya bari basanze bayikorera utwabo bo ku rugero rwo hejuru bajya bamashyira hamwe aya bayita ngo ntabahananira ibyicaro bya politiki ariko iyo yagenduye neza naye nusanga muri politiki harimo uko urabona nka bijya biyemerera ko 2015 babonye inkuru nziza yitoje urabona baremera ko aribo babwiye abantu ngo nimuje mu ibarabara muyiyamiriza ibyo bintu mubyiyamiriza atagwego wegamiye muri politiki uri umuntu w'ishyirahamwe ry'abagira neza cyangwa igiriri n'icyo gifasha ku banyagihugu ntiwogumura abantu gukoresha
ibifite Damia hariho imvugo tutaza kukwemerera gucesha ku ijwi rya Amerika ibyo kugumura canke iki uko siko biri kuko bo bavuga yuko bariko baragerageza guharanira amasezerano ya Arusha yatomora ibyo atomora hariho imvugo tutaza kwemerera uduge ku ijambo ushikirize icyumviro cawe kirashe kuko uri kuraja muri byinshi waherera 72 ugeze mu myerekano uduge ku ijambo ushikirize icyumviro cawe mu buryo burashe no majambo make cyane
naba banyepolitike bubu nk'ibiganiro bavuga byegereje kuba baje hamwe barazi na nyina barundi bonyine nta mvange biri muri bo babyumvikane ko baha amahoro abanyagihugu baze bagende bavuge kuko ikibazo bafite ni kimwe gusa bavukiye mu ico gihugu amashuri bize hamwe benshi barazi na nyina
ni kubera iki banandikwa nakantu gatonyi kwikosora.
Urakoze cyane gose Damien Ngaho onye muri makati abanyepolitike bumvikana ibiganiro byimirije kuzotangura baze barabe ko hoboneka umuturasho. Urakoze cyane ariko imbere yuko tukurekura muhinga bw'ivyuma barambiye ngo wabavuze ko abarundi bari ngaho muri hoho yo bagera ku 35,000 ga Damien.
Sabana gusana vuze nko muri hita no hino mu mateta atandukanye. Eh kubararenga buko nibukatwe bikivunga twaze mu banje bande bireta yagiturondera mu 2015.
Ugire umunsi mwiza rero kandi bandanye uryoherwa n'urutonde rw'ijwi rw'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga. Turabandanya n'ikiganiro muri isanga twafise Samuel kundi murongo wa telefone. Samuel ikazi.
Yego murakoze cyane ndabaramukije cyane.
Yego aho uherereye Samuel?
Bo je ndi mu Burundi.
Mhm.
Mu ntara ya Cankuzo.
Mhm.
Bo je nagoma mvuge ku kijanye n'amakuru nabonye mwaganiriye ubuheze muri zanga aho Perezida wa Tanzania yanse ibijanye n'ishyirahamwe bita FH tubatazwasana. Hello?
Oui, turakumva Samuel.
Je no kuvuga ndiko ndiyumvira mo urya ejo sinanti muri cyagaho ntimwamamaga ganterere ariko noneho nayo nabonye mvuga nti burya kweri urya mu prezida wa Tanzania ndamukeza cyane kuri rya nkingo yafashe. Kubera ko gashira hamwe yigisha ibintu bijanye no kubyara bake cyangwa se sinze ko bavita kubyara ku rugero ariko noneho bagaca bakoresha imiti ishinge cyangwa ibinini nabyo abahinga bakabavuga yuko byangiza cyangwa se byica ubuzima. Rero jembo numengo uyo ujya mugambi wa perezida wa Tanzania ni mwiza ariko kandi burumengo botora ubundi buryo bwo gukoresha kugira ngo kumbure imiryango ibe mike cyane se kubyara ku rugero nyine mugani abantu baticishije ubuzima batishe ubuzima bwabo bakoresheje ijya miti artificiel.
Urakoze cyane Samuel ugira umunsi mwiza ngaho mu Cankuzo.
Murakoze cyane Imani bahezagire kandi sinabaheruka ariko ngiye kuba hafi cyane.
Urakoze cyane gose. Hama tugarutse ku byo Samuel ariko aravuga nuko perezida w'igihugu cha Tanzania John Pombe Magufuli yumvikanye haraheze nk'indwi avuga yuko atumira abanye Tanzania kurondoka avuga yuko atakunebwa babwirizwa kurondoka bakirinda gukoresha imiti igabanya canke itandukanya imvyaro kuko ngo Tanzania ikeneye abantu na cane cane abakozi. Hama rero ejo naho yongeye ko asaba ubushikiranganje bujerure ivyamagara y'abantu busaba amashamwe atandukanye harimo y'Amerika guhagarika amatangazo yose bacisha mu binyamakuru vya Tanzania bahamagarira abanyagihugu gutandukanya ivyaro no kwirinda imbanyi zisamwa zitifuje. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga.
Kwa mifano na vitendo nione wako upendo. My baby teach me mapenzi ni nini. Nionyeshe kwa mifano na vitendo nione wako. Nakuhitaji sana moyoni nimekwama, nifundishe mama ili tuende sawa, na nitati kila utakalosema ili niwe na wewe. Show me
najisana moyoni nimekwama nifundishe mama umwarezi mutima nigisha how to love oh how to love
Izugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise na Kimenyi ku murongo wa telefone ikaze Kimenyi
Alaba muraho
turashima Imana ariko si Kimenyi yo kwizugi Amerika ni Kimenyi wundi atwa kuyari he kuko twese mugenzi wacu yitwa Kimenyi ni nawe turiko turakorana mu hinga bw'ivyoma
pete bazina ndange yitwa Kimenyi ahanga muri Amerika
no ku muri Uganda aravugwa makiga Kimenyi
Uganda turaho turakomeye turashima Imana kuri turinze namwe muri Amerika
twe muri Amerika natwe turashima akavura kazindutse karagwa kandi katubwiriye neza kuko nko mu gihugu kibanye ca Canada bobo na cane cane nka za Ottawa bongo imvura yaguye kandi yasenye bitari bike turaza kubigaruka ko ku makuru yacu yo hanyuma aza guca ku mbuga zacu zitandukanye
mvuga ngo kaname Canada nabo bahuye n'ibyo biza none nagira ngo mbashe kuba aricyo mwaza dukorera ku nkuru ijyanye n'uriya munyamakuru witwa Robert Mugabe wakorera itangazamakuru bimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda kubera na n'ubu genda ndacyari mu gahunge ubwo kuba ntabwo ndi kubasha kumenya ese cyangwa babashe batumenye ukuri bwa kwa Robert Mugabe tumenye ese icyaba arimo bamushinja ese niki kuri cyangwa se haba hari ikindi kintu nyuma yacyo kubera impamvu ibindi bivuga uyu munyamakuru Robert Mugabe ni umunyamakuru muri bake bari mu Rwanda udatinya kudashyira ikintu abona ko kitari kugenda neza kubera uyu munyamakuru afite ukuri afite ukuri mu bintu byose bijyanye na politiki mu byo abona itangazamakuru ryo mu Rwanda adashobora gushyira ahagaragara ni bamwe mu banyamakuru bakeya badashobora kuba bashyira ikibi cyangwa icyiza ariko turakira ngo batazamenye ese ntiyaba arimo wenda hari icyaba cyinshi inyuma kijyanye n'icyo aba ashaka kuba yatora leta itabishaka cyangwa se irindi itangazamakuru ryo kwitangazamakuru twifuza ko mwazamugirana muri ikiganiro akatubwira tukamenya se ibyo barimo bamushinja
ubundi ubundi iyo umuntu akiri mu nzego z'ubutungane cyangwa z'umutekano abazwa ku bitandukanye amategeko y'umwuga ntanatwemerera yuko dushobora kumuhamagara ariko reka tuzobandanya tubikurikiranira hagufi ntarashobora kuburanishwa kuko atamwunganizi arashobora kuronka nk'uko twashobora kwitangariza n'umenyeshamakuru wacu mu ndwi iheze ni ikibazo tuzobandanya dukurikiranira hagufi ama tuzoza turababwira uko biriko biragenda ubwira umunsi mwiza ngaho Uganda
arekingi cyakare narikitire nashaka kuba nagaruka kuri bano badepite bashyashya barahijwe muri iki cyumweru hari nk'amagambo wenda umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze arimo arahiza abo badepite bashyashya ariho nk'amagambo yari akoresha avuga ati nk'abantu baba bamara kuva mu buroko barangiza bagatangira kuvuga ngo nta mbabazi basabye ati bibaye ngombwa hari igihe twabasubiza mu buroko hano abadepite bakomye mu mashyi cyane bumva ko babyishimiye kandi bati umugani w'ikinyarwanda ngo inkoni ikubise mu kibu yirenze urugo ntabwo twakwishimira n'abanyarwanda kumva ngo umuntu baravuze ngo bongere bamufunge ngo dutangurane dukome mu mashyi iki ni ikintu twebwe nk'abantu cyangwa se abanyarwanda dushyize twakwiriye kuba tumenya ngo ese amagambo avuze tubanze tuyasenwe tureke twihutira gukoma mu mashyi kubera ibi byose ntabwo ari byiza gukomera amashyi ikintu kiza kivugwa ku kanya ijambo rivuze ku kanya ngo turi kuba amashyi tubanze kurisesengura ntabwo twakwishimira
ubwira umunsi mwiza urakoze kandi ku byiyumviro byawe uti nti hakugumwa amashyi umuntu atarasesangura neza ijambo urakoze Kimenyi
murakoze cyane
ubwira umunsi mwiza Ijwi rya Amerika Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda minota 11 gusa turaza kwa dusozereye ikiganiro muri sangacuno wa gatandatu kwa gatandatu nta mutumire turadufise nk'uko mubimenyereye ku munsi wa mbere gushika ku wa gatanu canke no kwa Mungu duhi jambo nyabuna kwa gatandatu mwe mutwumviza muri ryanino kugira ngo mushobore gushikiriza ivyumviro vyanyu bitandukanye ikaze rero muratubwira ico muyumvira ku makuru yashikirijwe ariko mu bahane mukongera kandi mukatubwira namakuru ariko aravugwa ahiwanyu
Kiunayamua kunitoroka Kiunayisi kwa mbaujisiki na mitena Napo nimekuwa ngumu kunitokeza Naona nibola nilie leo badala ya kesho Kupenda usipendwe Ni kama kujitia kidansi Nitachimba na sururu Ardhi nikitafuta penzi lako Iheli lipigwe fimbo kwa mwili Sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto Maumivu ya penzi mtu ajikuni Wala jikandi na maji Na kule upasu wati yonu Kama
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga n'uwo amatelefone mu gihugu cy'u Burundi ariko aratwankira ariko turabandanya tugerageza kurondera kugira ngo muri kano kanya ni minota indwi gusa dusigaranye cyorobere kubandanya tubaha ijambo mu kurindira ko tubatora turaza kubandanya n'uturirimbo dutandukanye aho mu gihugu cy'u Rwanda namwe bwe nitwabibagiye namwe mu kanya turabagarukako
Ya fundi ya macho Baka leo na isi kufika kikomo Maumivu ya nasiri ndani ya moyo Sitaki kwenda mbali kwa liupo moyo Ni nikusame mimi marangapi we Nieleze mpenzi marangapi
Nikusame marangapi Nikusame marangapi
Emmanuel ari ku murongo wa telefone. Emmanuel Kaze.
Ngwa mahora mahora Diane.
Urakomeye.
Ndaho nukuri.
Uherereye.
Ndi mu ntara ya Majepfo ni mu karere ka Ruhango.
Haravugwa amakinga ho mu ntara ya Majepfo.
Eh mu mero nibwo twabonye ibidasanzwe ntabwo ko ari ibidasanzwe kimwe n'ibyari bimenyerewe ariko ni namakuru amaze iminsi avugwa aho inzego z'umutekano zibangamira abaturage ndetse bamwe bakanahasiga ubuzima umugabo bita Matabaro yaje gukubitwa n'umupolisi umwe kuri poste ya polisi ya Kinazi
amuhora iki
Ambo, urabona inzego z'umutekano uburyo zikoramo akazi ariko bagashyiramo imbaraga zidakenewe urabona niba umuturage ugiye kubaza ibyangombwa abaturage bijyanye n'irangamuntu bijyanye se n'ibibaranga ariko noneho ugakoresha imbaraga zidakenewe kugeza ubwo umuturage umufata ku mugaragaro mu mbaga y'abaturage ugakubita kuko bamukubise umugeri mu bugabo bikaza kumuviramo gucika intege akamukubita ijimu gatuza ubwo umuturage yagwaga hasi ntiyongeye kweguka bifungo urumva ni igikorwa yakoze yakoranye umujinya bitari ngombwa nk'inzego z'umutekano ubukawe reba nanone mu minsi yashize ngira ngo wagiye wumva abantu benshi bagiye bapfa mu Rwanda barashwe n'inzego z'igisirikare ndetse n'igipolisi bitirwa ubujura ariko ukabona ibihano bitangwa biri rwego rwo hejuru n'ibihano birenze ukwemera ibihano bakagombye kuba bafata umuntu bakamushyikiriza amategeko agahanwa n'amategeko kabone ko burya guhita ufata umuntu ukamukatira urwo gupfa ntago ari ntabwo biri mu mategeko y'u Rwanda.
Urakoze ubwira umunsi mwiza
abanyarwanda rwose.
Urakoze ubwira umunsi mwiza Emmanuel angaba mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze Diane.
Yego. Ijuge muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga ni kuva kwa mbere gushika kwa Mungu hamato bashikiriza ibitandukanye muri isanga yaba politiki yaba imibano abakenyezi murafise umunsi wanyu ni ku munsi wa gatanu urwaruka kwa Mungu bari umunsi wanyu nimba rero ufise ico ushaka gushikiriza ijuge America muri kino kiganiro ukaba wumva two tumira canke ushaka ko tukurondera umutumire wifuza uratwandikira kuri radio yacu @gmail.com gutyo ivyifuzo vyawe tubishire mu ngiro kugikiriza canje umutima uratera n'imitsi karanda era kumano yanje ukore no kunoke canje wezu shira mazinda kuri nuno rukundo Pase yo quintira ti mamma mue na yo te mi nyango kuye tu sa fa tu no tigire tigire na me kuye tu sa fa tu no tigire nuko rero nchuti bakunza kabino ngaduce dusozerera ikiganiro iwa muri sanga cuno munsi mwakoze mwebwe mwari ko muratwumviriza muherereye irya nino ikiganiro muri sanga cari kiremeshejwe na Jewe Diane Nyinahazwe Innocent Kimenyegeranije amajwi na engineer adufashije muhinga bw'ivyuma twemitwifurize weekend nziza no kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu turaza kongera igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda kugira ngo tubashikirize amakuru azobagezweho ico gihe mukurindira ndanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika ribandanya kubatangariza ibiganiro bitandukanye mu ndimi zitandukanye dukoramo mu karere k'ibiyaga bigari hamwe no ku isi yose mbwire umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu na hasa 12 ku makuru azobagezweho